Karenga Ramadani arongoye urwego CNC mu kiganiro kumenyesha makuru yemeje ko abagize ubwo rwego bumvirije ibivugwa mu binyamakuru bitandukanye bisamiranira mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka wa 2018 utanguye. Kuri uyu wa kane baciye bafata ingingo yo guhagarika radio y'Abongereza BBC hamwe n'ijwi rya Amerika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiringo cy'amezi atandatu zidasubiye gusamiranira ku gataka k'u Burundi kuva ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa gatanu 2018. Karenga avuga ko BBC itiyanuye kandi yarahawe gasopo.
Ku ruhande rwa BBC, Sense yafashe icyo gihano kuko nawe nyene twarabandikiye ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatatu tubagabisha ku kiganiro cyaciye kuri iyo radio kijanye n'iri bwirizwa shingiro. N'umunyamakuru twarabandikiye turanamuhana tumuhanura. Ariko naho twanzise iryo kete ku bijyanye n'ikiganiro cyaciye kuri iyo radio itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu, aho abahinga bacu bakurikiranira hafi iby'amaradio n'amateleviziyo n'ibinyamakuru babonye yuko icyo kiganiro cyagiye guteranya kikacanishamo Abarundi, barasubiye kugira ikindi kiganiro itariki 24 z'ukwezi kwa ndamukiza, aho umutumire muri icyo kiganiro yifatiye kugahanga inzego z'u Burundi bivuye ku mukuru w'igihugu kushika hasi.
Ku bijyanye ni radio ijwi rya Amerika uyarongoye urwego CNC yavuze ko iyo radio yahonyanze amategeko bikomeye ari nacyo gituma ifatiwe ibihano itanagabishijwe. Ayo nayo ni nko kuvugira ku murongo w'iradio yugawe n'ubwo rwego guhakaza umumenyeshamakuru arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi hamwe no gutangaza amakuru ahengame.
Ijwi rya Amerika bubu bagiye kure mugiye kuri internet mukafyonda kuri site y'iradio muri radio zugawe uce wumva ibiganiro bya Voix d'Amérique. Nuno munsi kiretse babikuye mu kanya izo radio zarafuswe mu mategeko twisuza amategeko kuva ukwezi kw'icenda umwaka uheze, ariko bakabandanya bakoresha wewe ufyonze uzi yuko ugiye kumviriza radio y'u Burundi ukaca wumviriza ijwi rya Amerika. Ubwa kabiri ntibagejeje ngaho gusa, bake babandanya ejo bundi baranahaye akazi umunyamakuru w'u Burundi arondegwa n'ubutungane bw'u Burundi ku bijyanye n'ingorane zashitse ngaha, kandi akaba baranamurungikiye umutayi mpuzamakungu umuntu arondegwa na Lahe boca bamuha akazi. Ivyo barabikoze uwo muntu tuvuze uwaho turiko turavugana akora mu rurimi rw'Igiswahili muri Voix d'Amérique. Hanyuma si ivyo gusa, mu biganiro vyacishijwe kuri iyo radio itariki 5/4/2026 z'ukwezi kwa ndamukiza, aho amakuru yose yagiye aracha kuri iyo radio twabonye ko ahengamiye kandi atakurikiza amategeko y'umwuga. Nk'akarorero nk'ibyo biganiro vya bitariki 5/4 bashase kushira mu ngorane imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakunguroni.
Ikindi kinyamakuru cyafatiwe ibihano ni kinyamakuru Le Renouveau, hahagaritswe igisata cyo kumenyekanisha mu kiringo cy'amezi atatu. Eka ni radio y'Abafaransa RFI, ni radio isanganiro hamwe na radio CCIB FM plus vyagabishijwe n'ubwo rwego. Abajijwe nimba izo ngingo ubwo rwego rwafashe atari zerekana ko mu bihugu cy'u Burundi atabwigenge bwo kumenyesha amakuru buhari mu gihe u Burundi buri no mu bihe bidasanzwe by'amatora. Urongoye CNC yishyuye ko ubwo rwego wisunga amategeko atakindi ruraba mu gufata ingingo.
Ntugire impungenge, imigenderanire izokwama imeze neza hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu, ariko mu gihe habaye amakosha mutama aho utegerezwa kuyahana kandi ukayanisha amategeko. Ni ukuvuga rero nicotuma yuko ngo turi mu bihe bikomeye bigoye by'amatora tube turaba aho tugeza naho iby'imigenderanire u Burundi bufise ubushikiranganji bw'u Burundi bw'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu. Twebwe twafashe ingingo nk'urwego rw'igihugu rukurikiranira hafi imirimo y'abamenyeshamakuru.
Karenga yavuze ko izo ngingo za CNC atari nabanduka kuko ubona ko yarenganijwe ashobora kwitura ubutungane afite ukuri bukamurenganura. Izo ngingo zikaba ziyongera ko yafashwe ku wa 11 ukwezi kwa kane n'ubwo rwego yo guhagarika igisata cy'ikinyamakuru iwacu, igisata cy'abantu batangira ibyiyumviro mu nkuru zanditswe n'icyo kinyamakuru. Izo radio zihagaritswe zikaba zisanze mu bihano Radio Numbero FM yahagaritswe mu kiringo cy'amezi atandatu na Sense kuva mu kwezi kwa mbere 2018. I Bujumbura, Raymond Zimana, ijwi rya Amerika.